mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika hano hi Washington DC, muzindukanye na Jwe Diana ninahazwe ngiye kwashikiriza makuru tuyafitiye muri kano gatondo tuyahera kuyagezwe hirya nino ku isi na mgenzi wacu Aloyiz Bigirimana.
Aramutse Diane, namwe muduteze amatwi. Turahera ku makuru y'amatora avugwa muri Afrika. Igihugu cya Repubulika ya Congo Brazzaville ejo ku munsi w'Imana cyaratunganije amatora y'umukuru w'igihugu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze ko ayo matora atabaye mu muco kandi atumbere gushyira imbere Perezida Denis Sassou Nguesso. Na makuru y'umutekano muke yavuzwe imbere y'uko ibiro by'amatora byugarwa, ariko imenyesha makuru byashikirije ko yaba internet cyangwa imbuga uhaniro za social media zahagaritswe. Perezida Sassou Nguesso w'imyaka 77 niwe ahabwa amahirwe yo gutsinda abandi bakandida batandatu bahiganwa, barongowe n'umuhinga mu by'ubutunzi Guy Brice Parfait Kouleras, uwo yatangaje ku munsi wa gatandatu ko yanduye COVID-19 kandi arembye cyane aho yagiye kuvurirwa i Paris mu Faransa. Amakuru ku matora kandi, leta ya Somalia ivuga ko yiyemeje gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka amaze igihe arindiriwe. Ni nyuma y'aho Leta Zunze za Amerika isabye abategetsi ba Somalia gutunganya amatora mu buryo bwihuta kandi bwisanzuye. Umushikiranganji wa Somalia ajejwe kumenyesha makuru Osman Dube avuga ko Leta ya Somalia yiteguye gutunganya amatora mu bihe vya vuba, nk'uko inama nshingamateka na nkenguzamateka zavyemeje ku itariki ya 17 ukwezi kw'icyenda umwaka w'2020. Afrika y'Epfo imaze kugurisha incanco zo gukinga COVID-19 zahinguwe n'ishyirahamwe AstraZeneca zingana n'umuriyoni, zikazogabanganwa mu bihugu 14 vya Afrika. Umushikiranganji w'amagara y'abantu yabitangaje ejo ku munsi w'Imana. Afrika y'Epfo mu kwezi guheze yarahagaritse gucandaga abanyagihugu n'ubwo rucanco rwa AstraZeneca inyuma y'amakenga yagaragaye ku bushobozi bwarwo ku gisanira gishasha cya COVID-19 cyadutse muri icyo gihugu. Afrika y'Epfo yaciye hitamwo kugurisha izo ncanco za AstraZeneca mu bihugu bigize ubumwe bwa Afrika. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Zweli Mkize yavuze ko ibihugu 9 bimaze kuzironswa kandi kizisigaye kigiye guhabwa ibindi bihugu 5. Abahinga bishyirahamwe impuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS barahaye uburenganzira ubwo rucanco rwa AstraZeneca, bavuga ko rushobora gukoreshwa n'ibihugu byose kandi rurakinga n'ibindi bisanira byose bya COVID-19. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe umutekano Alejandro Mayorkas yavuze ejo ku munsi w'Imana ko urubibe rwo mu manuko Amerika isangiye na Mexique rucungerewe cyane kandi rwugaye. Ni nyuma y'aho batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Biden bavugiye ko ibihumbi by'abimukira bava mu bihugu bya Amerika yo hagati bisuka ku bwinshi muri Amerika ugereranije n'imyaka 20 iheze. Igihe Perezida Joe Biden yashika ku butegetsi mu mezi abiri aheze, yarahagaritse ibikorwa byo kubaka uruzitiro rugabura Amerika na Mexique. Trump yaharaniye acashima gukurikiza icyo yise amategeko yubahiriza ikiremwa muntu. Donald Trump ategekanya gusubira kuboneka ku rubuga ngurukana bumenyi mu gihe kiri imbere akoresheje urubuga hwaniro rwiwe bwite. Ni nyuma yo gukurwa ku mbuga zihasanzwe nka Twitter n'izindi. Wahoze ari umuhanuzi wiwe mu myiyamamazo yo mu 2020 niwe yabitangaje ejo ku munsi w'Imana. Jason Miller yabwiye televiziyo Fox News yo muri Amerika ko tugiye kubona Perezida Trump agaruka ku rubuga ngurukana bumenyi nko mu mezi abiri canke atatu ari imbere.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuheje kudushikiriza yose nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika ndanabashimira ko mubandanya kutwumva ko ari mu Burundi mutwumviriza ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo ubunaho. Umwaka waraye urumanye umunsi kuyundi u Rwanda rwugaye imbibe ruhana n'ibihugu birimo Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo mu ntumbero yo gukinga ikiza cha virusi ya corona.
Wavaga mu rugo uvuga ngo mana wabona umuziki ukavuga ati ibiro bitanu by'ifu by'abana byinjije naho ubu ushobora gukura umutayi wa 30 imuhira ugataha si ibiryo by'abana si umwenda w'ishuri kwarahombye pe
abakongomani bakiza kwabagaga nk'inka 120 zikanarangira ariko ubu tubaga nka 20 cyangwa 15 tugasigarana 5 kamembe nize 5 ntizishire.
Aba ni bamwe mu banyagihugu mu karere ka Rusizi kari mu burengerazuba bw'u Rwanda babeshejeho rudandazwa ndengera mbibe aha basigura uruhombo rwatewe n'iyugarwa ry'umupaka u Rwanda ruhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakurya y'u Rwanda mu Burundi. Abaganga n'abaforoma bahurikiye muri sindika Senetes na Sinapa bidogera ubushikiranganje bubajejwe kutaborohereza mu kazi kabo. Ibi byose turabirambura mu kanya isase mube hagufi ya maradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze jo kwa mungu mwaka warurumanya umunsi kuyundi umupaka hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wugawe mu ntumbero yo gutuzikiza cha virusi ya corona. Abakora ubucuruzi mu karere ka Rusizi kari mu burengerazuba bw'u Rwanda bagendewe na mugenzi wacu Temistocle Mutijima bamusiguriye ko ingingo zo korosha ubudandaje hagati y'ibyo bihugu bibiri atakinini zakuze ku gihombo c'umurengera batewe n'iyugarwa ry'imipaka.
Ni icyemezo cyagize ingaruka nyinshi ku bacuruzi bato n'abaciriritse bakeshaga imibereho urwo rujya n'uruza hagati y'abaturiye imipaka. Abiganjemo abacuruzi ibijyanye n'ibiribwa mu mujyi wa Kamembe bavuga ko ubwo bucuruzi bwahahungabaniye bikabije.
Ubucuruzi ubu ngubu bwarahagaze kubera nyine kwambukiranya bitagikunze. Tumeze nk'abafunze isoko kandi turyirirwamo.
Wavaga mu rugo uvuga ngo mana wabona umuziki ukavuga ati ibiro bitanu by'ifu by'abana byinjije naho ubu ushobora gukura umutayi wa 30 imuhira iminsi itatu yose yarangiye ugataha si ibiryo by'abana si umwenda w'ishuri twarahombye pe
abakongomani bakiza kwabagaga nk'inka 120 zikanarangira ariko ubu tubaga nka 20 cyangwa 15 tugasigarana 5 kamembe nize 5 ntizishire.
Iki kibazo mu bucuruzi bwambukiranya imipaka kiragaragarira no mu soko yaha ku mipaka. Byinshi mu bibanza byahoze bicururizwamo biriho ubusa abantu n'imbarwa.
Twabuze abakiriya kandi isoko risari ryambaye ubusa rwose namwe murabibona biragaragara.
Aba bose bagiye cyagenze
bose benshi bagiye bamurwa n'abakongomani abandi barahomba kubona imisoro batangaga barayibura bahitamo gutaha bajya mu rugo.
Aba bose baritahiye bibera mu rugo kubera ko arabishyira hano ku gatara ntagira umuntu umubaza ngo iki ni igiki. Ntabwo wagura pavuro nazihinze ntiwaza kugura ibitunguru nabihinze
bitewe n'uko babonaga nta bakiriya bahari. Sanga rero aho kugira ngo abage inka ize kumuborana nta mukiriya uhari bituma avuga ngo reka mbe impagaritse ntegereze igihe wenda ibintu bizasubirira mu buryo.
Abategetsi b'intara yakivuye epfo ku ruhande rwa Kongo n'ab'intara y'iburengerazuba ku ruhande rw'u Rwanda baheruka kumvikana ku birebana no korohereza abacuruzi bato kwambuka imipaka muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19. Hari mu mpera z'umwaka ushize wa 2020 ubwo mu biganiro byabahurije mu mujyi wa Bukavu abo bemeranyije ko abacuruzi bafite inzandiko z'ingendo za passport na resepasi bakwemererwa kwambuka bamaze kwipimisha no kugaragaza ko nta bwandu bwa COVID-19 bafite. Icyakora ku bw'aba bacuruzi b'abanyarwanda ibi nta musaruro ugaragara byatanze mu bijyanye no kongera urujya n'uruza kuko hakiri ukwifata cyane kuri bagenzi babo baturuka muri Kongo kandi aribo bakiriya. Ikibazo kiri ku kiguzi cyo kwipimisha kigihenze ku ruhande rw'icyo gihugu gituranyi.
Abakomani batanga amadorari 30 ku muntu yambutse. Urumva ko umwana rero n'amadorari 30 n'amafaranga menshi cyane. ntabwo yabona amara amadorari 30 yo kuzaga gutanga kugira ngo bamwomutse noneho ngo abure nayo kuza guhanga bikunde
bariya batambutse nta bakiriye tubona n'ubundi tugera mu masaha 9 nta muntu uragurisha n'ibihumbi 3 kubera ko abanyarwanda ibi bintu by'imbuto n'imboga usanga benshi ari abahinzi babifite mu mirimo ababihahaga ni bariya badahinga
ku ruhande rw'u Rwanda kugeza ubu ikiguzi cyo kwishyura igipimo cya COVID-19 kuri aba bacuruzi bato kirasaga gato y'amadorari 5 bagasanga ibiganiro bihuza abategetsi ku mpande zombi ku buryo bagenzi babo bakoroherezwa bya byisubizo ku gihombo bakomeje guhura nacyo
nka leta yacu n'ubundi kwidukunda yavugana nabo muri Kongo abakongomana akaba aribo bajya baza nabo igiciro kikamanuka aho kuvuga ngo tubikurikire twebwe twumva n'ubundi ari ubusiragire ntabwo tugiye ngo ducuruze tudandaze nk'uko twadandazaga n'ubundi duhagarara ntibakarwirukana ngo dukomeze
nuko nibura abakoroherereza nyine nibura twebwe tukaba duhagaze kujyayo ariko nibura bo bakabareko nibura bakajya baza bakaduhahira
nibuze babaretse bakajya bizira bakoroshya igipimo natwe byadufasha wenda n'abatwambuye bashobora kuzayado
ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi kubirebana n'icyifuzo cy'aba bacuruzi ariko ntibyadukundira Bwana Kayumba Ephraim uyobora aka karere ku murongo wa telefone yatubwiye ko ahugiye mu nama aza kutuvugisha hanyuma nyamara kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru ntacyo yari yakadutangarije mu gihe yagira icyo avuga naho twazabigarukaho mu makuru yacu ataha uretse kuba aba bacuruzi bato bambukiranye imipaka bo mu Rwanda bagaragaza ko ihungabana ry'imigenderanire n'abaturanyi ryatumye hari bagenzi babo bafunga ubucuruzi bagataha abandi bagahomba hari n'amakuru ijwi rya Amerika yamenye ko bamwe mu bakoreraga mu mujyi wa Kamembe babishoboye bahisemo kwimurira ubucuruzi bwabo ku buryo buhoraho mu mujyi wa Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yaho ku ruhande rw'u Rwanda byangiye Temistocle Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima urakenuye tuve mu Rwanda twerekeze mu Burundi amasendika abiri y'abaganga SINAPA na SENETES yamiriza ico yita ugufatwa nabi kw'abakozi bayahurikiyemo mu kiganiro yo mu masendika yarayahaye amenyesha makuru kuri Noa Mungu yasiguye ko hari nk'abakozi bahindurirwa akazi hatisunzwe amategeko biyamiriza kandi ubunyonyezi bw'amatungo ya leta n'amategeko afatwa batagishijwe inama ibindi kuri no nkuru tubibaza mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru ari Kigali mu Rwanda
Sendika zibiri z'abaganga n'abaforomasi na pa Sendika Nationale du Personnel Paramédical et de Soignants na SNTS Sendika des Travailleurs de la Santé ziridogira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kwagateka k'abakozi bazihurikiyemo katubahirijwe mari bukuru atwara Sendika SNTS avuga ko mu ngorane bahura nazo harimwo ugufata nabi abakozi no kubahindurira aho bakorera batagishijwe inama ayo masendika yabitangarije mu kigano yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa Mungu ibujumbura
hari bibazo bijanye n'umutekano w'abakozi hukazi hari hindagurwa ry'akazi cyagasakisaki bitisunga amateka n'amategeko byatumbera hanini abaserukira abandi mu masendika kubera ko bari ko barashyira habona ibikorwa by'isesa kugwa ry'ubutunzi cyanke by'intwari tabereye hari itunganywa bushasha rya kabiri muhugabanya aho baba ari benshi bye twise le diploma cyabaye badashizemmo abaserukira abakozi mu mugwi wabikoze nk'uko byagenze ubwa mbere mu 2011 hari kutubahiriza ingingo ziringaniza iryo tunganywa rishasha ry'abakozi ihagarikwa ry'abaserukira abakozi mu mugwi watanga kazi mu bushikiranganje wari washizweho mu 2012 ico gihe byakogwa mu mugaragaro kandi nta n'imyidogo myinshi yahabayeho muri 2012 kuko twarimwe ukudasubizwa mu kazi watsinze urubanza washinze mu butungane kugira urenganurwe
ayo masendika yemeza ko habuze ibiganiro hagati y'umukoresha n'abakozi arico gituma zahisemwe kwitura inzego zo hejuru y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ugwego rw'umushikiranganje wa mbere bituye bizeye ko ruzobumviriza rugatorera umuti ibibazo byabo baforoma
turashimikira cyane cyane ko ngari ijanye no kubura ibiganiro mu kazi kuko nico kiri ku isonga ry'ibindi turafite ibyemezo kuri iyo ngorane dufatiye ku makete menshi twanditse dusaba imibonano kugira ngo tuyage kubihanda abakozi twatewe iteka ryo guserukira muri iki kiringo ntiyigera twishura canke baduhamagare burya ibiganiro iyo bibandanya neza nitwari gushika aha byageze iyo rero bidashobotse amategeko mu bijanye n'ibiganiro mu kazi urafise uburenganzira bwo kwitura inzego zo hejuru yaho wituye batashatse kukumviriza
ayo masendika y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ntiyavuze ko ategekanya guhamagarira abakozi guhagarika akazi kugira ngo bimwe mu byo basaba bitoregwe umuti. Icyo bikoze abarongoye ayo masendika bamenyesha ko n'izo ngingo zishobora gufatwa.
Ntawe twimirwa ku neza y'abakozi tuba duserukira abajejwe ubushikiranganje nibavyumve bahaguruke imiryango yugawe yugurugwe kuko twituye abo hejuru kuko abacu baduhebye n'izindi nzego bikenewe twozitura.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buremeza ko amakete ayo masendika yanditse yerekana kababaro afise bwayabonye. Dr Jean Bosco Girukwishaka umuvugizi w'ubwo bushikiranganje yabwiye Ijwi ry'Amerika ko azogira ico avuze kuri iyo myidogo y'abakozi kuri uyu wa mbere. Yavuze ko bazobanza kumviriza neza ivyo abaserukira ayo masendika bashikirije mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mungu. Ibiro vy'umushikiranganje wa mbere vyituwe naco birashima gushikiriza. Ico bikoze ni kibazo cakunze kuvugwa kuva kera rimwe na rimwe mbere bikavamwo na za yegeregere nyinshi. Urunani mpuza amasendika mu Burundi COSIBU Confederation des Syndicats du Burundi rwaciye rwihutira gusaba umubonano umukuru w'igihugu kugira ngo bimwe muri ivyo bibazo bihanze abakozi bigane yegwe amazi atararinga inkombe. Ikete risaba uwo mubonano Ijwi ry'Amerika rifitiye ikopi ryatewe ko umukono n'uburongo y'urunani COSIBU Celestin Savyimana. Amasendika SINAPA na SANITES arimo abaganga n'abaforoma benshi mu Burundi asanzwe ahurikiye muri ubwo runani mpuza amasendika. Pierre Clavenio Nkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bakunzi ba Sipahu ni wa mwanya wanyu, turahera mu Burundi aho imyiteguro iri kwiragenda neza mu mugwi serukira gihugu w'umupira w'amaguru intamba mu rugamba. Ivyo bivugwa na Jimmy Ndayizeye amenyereza uwo mugwi ahamenyesha ko abakinyi afise uno munsi bameze neza, arabarindiriye gusa ko bava ku mugabane wa Buraya bagashika kugira ngo baheraheze imyiteguro yo kwakira Centrafrique. Ebindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Urukino rugira gatanu mu nkino zo kurondera ibihugu bizitabira inkino za Afrika z'imigwi serukira bihugu mu mpira w'amaguru ruzohuza kuri no wa gatanu ku kibuga Intwari u Burundi na Centrafrique. Ugo rukino rurakomeye cyane ku Burundi kuko urutsinzi icizere cyo kuza mu nkino za Afrika muri Cameroon kizoba kiriko kiriyongera cyane. Kugira iyo ntambwe bayigire ko Jimmy Ndayize yamenyereza uwo mugwi amenyesha ko imimenyerezo iri kwiragenda neza.
Nkuko twitanguye kuva ukwezi kwa gatatu gutangura twabandanyije kuri bijya nyene turiko turagerageza gukora situ nkuko nabivuze mu ntango ko ikintu turaba cyane ari tactique kugira azashike umunsi wa match abakinyi bamaze kumenya filosofi yanje ingene nshaka yuko bazokina kuri ku munsi wa match ya Centrafrique.
Mu kwitegura urwo rukino Jimmy Ndayizeye yamenyesha ko atarukinuka kivandimwe bazokina kugeza ubu abakinyi bose bataramushikira. Amenyesha ko atakinini vyofasha
abakinyi bo hanze ntibarashika kandi urabona yuko ningene baza uno musi akaza babiri ejo batatu. Urumva yuko nta kamaro ko gukina rukino rwa kivandimwe kuko nibimwe ushobora gusanga hari abakinyi zo gukeneye uzoshobora gukoresha ku munsi wa match ugasanga ariko ntibarashika ntibagiriki. Nibaza yuko tuzobandanya imyimenyerezo aho bari benshi murabona ko bama bafise match muri weekend. Ndibaza yuko ayabonye atakamaro ku rukino rwa kivandimwe turibaza yuko aho bari bariko barakina bazuza ngaha tukurane nk'imisi ibiri itatu n'abakinyi bafite experience bumva n'ingoga ni umukinyi umubwiye ikintu kimwe aba yamaze kucumviriza.
Umenyereza Jimmy Ndayizeye arizera ko kuja mu gikombe cya Afrika bigishoboka.
Uravye ingene classement imeze icizere kirahari bazi duheruka gukina match zibiri za Mauritania turashaka kuronka amanota ane turafata ikibanza cya gatatu. Urabona harimo ibiharuro byinshi ubu dusigaranye match zibiri ya Centrafrique na Maroke. Cyo gituma nuvuga yuko ko ari nkino zizoba zikomeye kuri twebwe tugiye gushiramo ingufu zitari nkenya dukora ibishoboka byose turabe yuko izo nkino zibiri zose zibiri twozitsinda tukashobora kwikarifia muri kane. Nibaza mu mpira ko atakidashoboka ibintu byose birashoboka natwe tugiye gukora ibishoboka byose kugira turabe yuko twononka qualification.
Jimmy Ndayizeye amenyesha ko abakenyi bose bariko barashika mu gihugu. Uwa nyuma azoshika Bujumbura kuri uno wa gatatu mu rukino rugira gatandatu zohuza Maroke n'u Burundi uwo mumenyereza amenyesha ko bariko barasaba ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru kugira bazogenda ari 30 muri kino gihe cya COVID-19. Jimmy Ndayizeye amenyesha ko ari ugufata ingingo zose zishoboka kugira hagize abatoga iyo ndwara baronka babasubirira. Mwomenya ko Uburundi mu itsinda burimwo uri mu kibanza cya 3, Maroc ni ya mbere amanota 10, ikibanza cya 2 kirimo Mauritania n'amanota 5, Uburundi bufise amanota 4 n'ikibanza cya 3, nayo Centrafrique iri mu kibanza cya nyuma n'amanota 3. Ibyo bihugu bitatu byose biri nyuma ya Maroc biracyafise amahirwe yo gufata ikibanza cya 2 gitanga uburenganzira bwo kuja muri izo nkino za Afrika zizobera mu gihugu cya Cameroon mu mwaka uza, bivanye n'ingene bizigenza mu nkino zibiri zimirije. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana ari gucukurirwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda watubwira yagezeho mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda.
Mu mukino w'intoki wa volleyball ibintu byatangiye gushyuha nyuma y'uko urutonde ndakuka rw'abakandida baharanira kuyobora ishyirahamwe ryo mu mukino mu Rwanda muri manda nshya rushyizwe hagaragara. Muri aya matora ateganyijwe kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa gatatu, inkono yatangiye gutogota hagati y'impande ebyiri, buri ruhande rukaba rufite abantu bazafatanya kuyobora ishyirahamwe FRVB mu gihe rwaramuka rugiriwe icyizere n'abazatora. Uruhande rwa mbere ruyobowe na Julius Kansime Kagarama wifuza kuba president, akaba yakungirizwa na Calixte Kabera nka vice president wa mbere, Emmanuel Kamana akaba yagirwa vice president wa kabiri, Bernard Ndayambaje akaba umunyamabanga, naho umubitsi akaba Grace Karigirwa. Ku ruhande rwa kabiri wifuza kuba umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda ni Providence Mukamurenzi wakungirizwa na Samson Hategekimana ku mwanya vice president wa mbere, na Jean-Luc Ndayikengurukiye nka vice president wa kabiri. Umunyamabanga yagirwa Adalbert Fashimana, naho umubitsi akaba Jedonesi Ngira Nkabo. Abakurikiranira hafi volleyball yo mu Rwanda barasanga igikundi kiyobowe na Julius Kansime Kagarama aricyo gifite amahirwe, cyane cyane ko gihagarariwe n'abantu bafite ibikorwa byivugira mu iterambere rya volleyball barimo abaturuka mu makipe y'ibikonyozi nka kaminuza ya UTB na Reg Volleyball Club. Ku rundi ruhande ariko hari abasanga itsinda riyobowe na Providence Mukamurenzi naryo rifite iturufu yuko ririmo bamwe mu bantu bigeze gukina volleyball ku rwego rwo hejuru bagera ku gasongero ko mu ikipe y'igihugu. Gusa kuba indashyikirwa mu kibuga byagiye bigaragara ko bidahagije ngo umuntu yitware neza mu miyoborere ya siporo. Urugero ni umuyobozi ucyuye igihe muri iri shyirahamwe FRVB ariwe Leandre Karekezi utarashoboye guteza volleyball intambwe ijya imbere, kandi nyamara yarabaye umukinnyi kawuhariwe mu ikipe ya kaminuza y'Ubutare ndetse no mu ikipe y'igihugu. Abasesengura volleyball basanga komite icyuye igihe yarashyize ingufu nyinshi mu guhangana n'umuyobozi yasimbuye ariwe Gustave Nkurunziza, kugeza nubwo atambamirwa ngo atongera kuyobora akarere ka gatanu ka volleyball muri Afurika, nyamara bibagirwa inshingano zabo z'ibanze zo guteza imbere volleyball. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi irimo kwitegura gukina na Mozambique kuri wa gatatu tariki ya 24 y'ukwezi kwa gatatu kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Ni umukino w'umunsi wa gatanu ari nawo wanziriza uwa nyuma mu majonjora mu matsinda mu rugamba rwo guhatanira itike yo kuzajya muri Cameroon mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu. Umutoza w'ikipe y'u Rwanda Mashami Vincent akomeje imyitozo n'abasore be barimo abakina mu Rwanda n'ababarizwa mu makipe anyuranye yo mu mahanga. Kapiteni w'Amavubi Haruna Niyonzima ukinira ikipe ya Yanga yo muri Tanzania avuga ko igihe kigeze ngo bashimishe Abanyarwanda.
Twagiye tubivuga ni igihe kirekire tutagira resistance nziza, ariko reka mvuge ko wenda cyabari cyo gihe cyo kuba twaha Abanyarwanda ibyishimo kuko natwe nibyo twifuza.
Iyo ntero ya kapiteni w'ikipe y'igihugu niyo yikirizwa na Salomon Risarike myugariro wa FC Urartuye muri Armenia.
Bwanjye meze neza, mpagaze neza, urebye icyizere kirahari. Icyizere kirahari urebye abakinnyi, abakinnyi dufite ndetse na benshi bavuye muri cyane kandi bitwaye neza. Urebye icyizere kirahari kandi ni nayo ntego dufite no gutsinda match. Ni nayo mpamvu turi hano.
Mu itsinda u Rwanda ruherereyemo muri aya majonjora yo kwerekeza muri kane umwaka utaha, ikipe ya mbere ni Cameroon ifite amanota 10 mu mikino ine, igakurikirwa ku mwanya wa kabiri na Cape Verde ifite amanota 4, Mozambique ikaza ari ya gatatu nayo ikagira amanota 4, ikipe ya kane ano ya nyuma ikaba ari u Rwanda rufite amanota 2. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8.
Radio Baraka FM na yo mu muji wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu muji wa Kiwanja kuri FM 99.0
na uko badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumviganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
Ijugi Amerika, Washington DC, mukirundi no mu Kinyarwanda, nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho duce turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya mbere twari tuafitiye muri kano gatondo, byari biremeshejwe na Joe Diana Nini Nahazwe. Dushimira abagize uruhara bose mu itegurwa ryavyo, muri bo harimo Facile Gebehu yegeranije amajwi yacu. Mukanya, ibiganiro vyacu duca tubibandaniriza ku ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ku munsi wa mbere agitangira akazi ke kumukuru w'igihugu President Joe Biden yafashe icyemezo cyo gusubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masezerano y'i Paris ku mihindukire y'ibihe. Iki cyemezo cyagiye mu bikorwa ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa kabiri 2021. Mu itangazo yashyize ahagaragara Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken avuga ko amasezerano y'i Paris ari urwego rwari rutarabaho rwo gufatanya kw'ibihugu ku isi yose. Ati turabizi kuko twatanze umusanzu mu kuyandika no kuyemeza. Icyo agamije kiroroshye kandi ni Kigali, ni ukudufasha twese gukumira icyago cy'ubushyuhe bw'isi no kwitegura guhangana n'ingaruka z'imihindukire y'ibihe twatangiye kubona. Amasezerano y'i Paris yatangiye gukurikizwa mu 2016. Ibihugu birenga 190 byayashyizeho umukono. Ateganya ko bigomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ubushyuhe bw'isi bwiyongere ku rugero ruri munsi ya degre Celsius 2 no gukomeza ibishoboka byose kugira ngo buhagararire burundu kuri degre Celsius 1.5. Mu 2005, President Barack Obama yahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyerekezo cyo kugabanya ibyuka bihumanya ikirere ku kigero kiri hagati ya 26% na 28% mu 2025. Nyamara rero ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu 2017, President Donald Trump yavuze ko agomba kurengera ubukungu bw'igihugu maze afata icyemezo cyo gusohora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masezerano y'i Paris. Guverinoma ya Perezida Joe Biden yo ibibona ku buryo butandukanye. Ibihugu bifite ubukungu budahumanya ikirere bitanga imirimo myinshi mishya nk'uko intumwa ye yihariye ku kibazo cy'imihindukire y'ibihe John Kerry yavuze ku itariki ya 27 y'ukwambere gushize mu nama y'i Davos ku bukungu bw'isi yabereye ku ikoranabuhanga. John Kerry ati umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi urateganya imirimo mishya 2,000,000. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere y'icyorezo cya COVID mu gihe cy'imyaka 5 twahanze imirimo mishya irenga 3,300,000 dukoresheje ingufu zidahumanya ikirere. Muri icyo gihe kimwe Ubuhinde nabwo bwakubye inshuro 5 imirimo mishya mu nzego zikoresha ingufu zitangiza ikirere. Izi ni ingero nkeya cyane zitwereka ko tubishyizemo umwete n'ubushake twazagera ku isoko ridafite imipaka. Naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yaravuze ati mwaratubonye kandi muzakomeza kutubona twinjiza imihindukire y'ibihe mu biganiro byacu bikomeye tugirana n'ibindi bihugu ku giti cyabyo no mu miryango mpuzamahanga mu nzego zose. Muri ibi biganiro tubaza abandi bayobozi tutese ni gute twakorana kurushaho. Blinken yarakomeje ati imihindukire y'ibihe na diplomasi ntibigomba gukomeza gutandukana mu biganiro byacu kuri politiki zacu. Gushakira umuti ikibazo cy'imihindukire y'ibihe itwugarije no gutega amatwi abahanga bacu mu bya siyansi biri mu byo dushyize imbere muri politiki zacu z'imbere mu gihugu na politiki zacu z'ububanyi n'amahanga. ni ngombwa rwose mu biganiro byacu ku mutekano w'igihugu, kubimukira, ku buzima n'ubuvuzi mu rwego mpuzamahanga no muri diplomasi yacu mu by'ubukungu n'ubuhahirane. Turagarutse mu nzego zose z'imibereho y'isi.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.